Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Mu gihugu cya Tanzania, leta igiye gucyura impunzi zose z'abarundi babishaka batabishaka.
Tarehe moja msishangae, mmesikia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Uwo ni ministri Kangi Lugola, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Tanzania, haragira ati ntimuzatangazwe no kubona makamyo yuzuye inkambi zose guhera tariki ya mbere z'ukwa cumi zije kubacyura. Turananyarukira mu Rwanda kureba ibihavugwa muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Twari tumaze kubabwira mu musogongero, rero igihugu cya Tanzania cyatangaje ko kigiye gucyura impunzi z'abarundi zahungiyeyo, zaba zibishaka cyangwa zitabishaka. Avugira mu murwa mukuru w'intara ya Kigoma, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Tanzania Kangi Lugola yabwiye abanyamakuru ko iyi gahunda izatangirana n'ukwezi kwa cumi. Aya magambo avuzwe hashize iminsi mike yashoje uruzinduko yagiriye mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri icyo gihugu. Inkuru ya James Jovin uri muri Tanzania.
Iyo nama y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangi Lugola n'abanyamakuru yabereye ku murwa mukuru w'intara ya Kigoma ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu. Muri iyo nama n'abanyamakuru, Bwana Kangi Lugola yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'Uburundi Pascal Barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 hazobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu cya mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ni kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera havugwa amahoro
warudi kwao. Lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakaokuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki, kwa maana wanaweza.
Ikindi twumvikanye yuko tuzoza turatahukana impunzi 2000 Burundi. Ibyo bitegiri ni kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo.
Uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
Icyaro tereje n'akantu gato gusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo. Iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorerako. Igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo, no gusubirayo bizobuko nyene. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, ikibazo cyatumye bahunga yari intambara, ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Ku bw'iyo mpamvu tuzotahukana abarundi bose. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera icyo bahunze babona yuko kitarakemuka, kandi ibyatumye bahunga biratandukanye.
Igihugu cya Tanzania tudahishana twako cyahaze cyamaze kuruha impunzi z'abarundi, kuko buriko bukeye ho ni mutare ko mu bindi bigo batababwira za Malawi turaze ari inkambi za Mozambique, u Rwanda, za Sudani, za Kenya, za Uganda, na nawe turi gatwumva bagenda kwashikimira abantu batari mu giki gihugu gusa. Nimba je sinzi none uko nondo kivuga iki gihugu mu gihe leta barako yatunaniwe ni dushikirize UN imenye ahidu twako UN afise uko niyo dufasha nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu.
Igihe umuntu yavuga biba yavyakiye neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga bo bagiye inama akavuga ati mwampunzi mwe mwabanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufise ingorane muri politike nizamara gutukana sosha kuza kwatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none byoboneka gute ko bashaka kudutora kandi n'igihe cyo guhunga bategeza batumenyesha ati ni muhunge. Uri niho hageze ko tujyaho ko twashaka gutaha kandi utahira muri wa muriro nyine.
Biraboneka nyine ko ahasigaye ko buzoca tuvyuke dusanga abajeketi n'inkoni nyinshi turizwa ku giti kuko nico gisigaye UN nibije mu turayisavye cyane igerageze idufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi.
Kangi Lugola yavuze yuko minsi yose amashyirahamwe afashe impunzi na bamwe mu bitwa baharanira agateka kazi na muntu ni nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo ubwizo mpamvu yagabishije amashyira hamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira agateka kazi na muntu kudasubira icyo gikorwa
tare moja mushangaye mastukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi
Nimuzotangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi
wanaibuka jumuiya za kimataifa mashirika shirika haya na wenzetu mtu mmoja mmoja raia wafanyakazi wanaibuka wanaanza kutoa kauli za kupotosha
harabiyitango na baharanira agateka kumuntu n'amashyira hamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku nguvu ariko ibihugu bibiri Tanzania no Burundi byose bishakira amahoro impunzi ntako byo batwara mu muriro
inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao wakati hayo mambo hayapo tena kama kuna mtu anadhani haya ninayosema haya natishia nyao
ajaribu ubona yuko ibivyo mvuga ndimo ndabakanga azokwibonera mu kwezi kwa cumi
tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili lazima wote tuwarudishe
Munama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatano w'indwiheze bwana Rugora yari yaremesheje gatima impunzi yuko atazotahukanwa ku nguvu ariko munama n'abanyamakuru bibaye ukundi ishyirahamwe mpuza makungu gita ku mpunzi ku isi yose HCR ntacyo rirabivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'igihugu cya Amerika
Urakoze James Joven tuve muri Tanzania tujye mu Rwanda aho bamwe mu baturage banyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu bashinja abakozi b'urwego rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG kubaca amafaranga bababeshya ko babaha amashanyarazi ariko amaso akaba yaraheze mu kirere ubuyobozi bw'uru rwego burahakana ibivugwa n'abo baturage bukavuga ko abakozi ibyo ari abateka mutwe barwiyitirira atari abakozi barwo ni inkuru y'umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima
Abo baturage baravuga ko ingo zahuye n'icyo kibazo cyo kubeshywa amashanyarazi nabo bita ko ari abakozi ba REG mu murenge umwe wa Kanjongo wonyine zigera mu ijana aba bavuga ko byatangiye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2019 amafaranga bavuga ko bagiye bishyura kuri buri muturage ari hagati y'ibihumbi 580 y'u Rwanda
aje abagabo babiri bambwira ko bakorera Ewasa mu cyazo bati ukaduha amafaranga none se nta kintu mu mpa cy'icyemezo bati icyemezo Nuko tukumanikira cash flow kugamira baye 1,500 bakabere baye 1,100 bayimanitswe munsi
bambwiraga ko ari abakozi ba rege baje hano cash flow bayizanye n'ibyangombwa byayo baha amafaranga 1,450 uwabangejejeho nawe muha 5 byose bifata 1,500 cash flow bayimanika bampa umuriro megawatt 2 ndazicana ibyumweru bitatu ziba zirarangiye ngiye kugura umuriro biranga barambwira ngo ntabwo uri muri system nibaza uko ibintu byagenze biranyubira ntangira kubirukwa nko kugeza na nubu
mu byangombwa biranga mu bazi z'amashanyarazi bakunze kwita cash power abo baturage bahawe harimo udukarita twa nimero zazo tugaragaraho ibirango by'urwo rwego rwa leta rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi nyamara nyuma yo kubona ko zidakora bagerageje gukurikirana ikibazo cyabo kugera no kuri REG ishami rya Nyamasheke ariko na nubu amaso yaheze mu kirere
nabahamagaye inshuro nyinshi nababwira nti ikarita yanjye ko nikwiguriraho umuriro ntibikunde bimeze bite bakambwira ngo bizashoboka ngo banangaha iki cyumwe Missinga hebikeya biranga kugeza magingo
bambwira ko abanyamuryango barege ari beshi ko bahereye kuba batubanjirije ko batari bashira ko nibarangira batanze dosiye zabo mu kwa gatandatu ariho bazatugeraho mu kwa munane
ibyo bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka kwisonga igihombo ku mafaranga batanze ntibabone icyo bishyuraga
ingaruka zangezeho ni igihombo cy'amafaranga ikintu kubura umudo kandi niwa ndahuriraga noneho abatakindahurira
mwese nyene wabura ingaruka kuba wari wizeye ko ugiye gucana hanyuma nyene ntucane tukaba tuba mu kizimu nizo ngaruka twabura n'amafaranga agapfa ubusa
birambangamiye kuko ndi mu mwijima nasubiye ku gatadowa kandi nari ntangiye kukavuga
aha rero bakagira icyo basaba inzego z'ubutegetsi
ubuyobozi icyo bwakora ni ukudufatira abo bantu bamara kubafata bakabaryoza ibyo bintu kuko izo cash power zirahari ntabwo rero twaziha
natwe twareba nyine gutya tukavuga tese cash power bazikurahe zinafite ni nomero zikorerwaho niba atari abakozi babo izo cash power bazikurahe
icyo dusaba ni uko ubuyobozi bwakita kuri rege bukayigenzura cyane kugira ngo yugumye irirege abaturage babarya amafaranga yabo mu buryo butazi kandi ikibazo cyabo iyo ubibyumwa gusunikira undi bayabwira umwe akagusunikira undi bikaza kubura iki irengero.
Icyakora ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke burahakana ko abakoze ibyo baba ari abakozi b'urwo rwego. Bwana Rushingwa Bigwikrema uyobora iryo shami avuga ko uburyo abo bakoramo butandukanye n'uko rege isanzwe ikora.
Nta mukozi wa rege wemerewe gufata amafaranga mu ntoki ayo ariyo yose. Twebwe iyo umuturage tujye kumuha amashanyarazi tujyana imodoka yacu, yaba ari depanage yaba ari connection, kumuha amashanyarazi bushya umuturage nta kintu cy'ifaranga na kimwe aha umukozi wa rege. Hari abakozi bamwe na bamwe biyitirira akazi kacu bakajya kubeshya abaturage bakabaca amafaranga, ntabwo babikora bonyine, babikora n'abakozi bacu. Abaturage inama nabagira nibatugane baze tubahe amashanyarazi kuko tugomba kuyabaha, ariko abo bamamyi badufashe tubace.
Kugeza ubu ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke buravuga ko nta kindi bwafasha aba baturage uretse kuba banyura mu nzira zisanzwe ziteganywa n'amategeko bagahabwa amashanyarazi kimwe na bagenzi babo bandi babisabye. Mu gihe urwego ruvuga ko ubwo bumamyi bukorwa n'abarwitirira, hari abaturage barushinja imikorere mibi itiza umurindi bene ibyo bikorwa.
Kubera kunanirwa ingendo n'imibyizi tuhata, umuntu araza akaguteknika yakubwira ati ngenda yikubonera, akagenda agafata no muri bya bindi byapfuye bagiye basimbuza, ukamwihera amafaranga akaba ari cyazana bakigeze imuhira kigahita gipfa. Nabugingo n'ubungi harimwe idosiye yanjye yahezeyo.
Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle Tuve aho mu burengerazuba. Tugarukiye mu murwa mukuru I Kigali, aho abahanga mu by'ubuhinzi bavuye mu bihugu binyuranye bya Afrika barimo gusuzuma uburyo bashobora guteza imbere umusaruro w'ibijumba n'ibirayi nk'inzira yo kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu baturage. Abayobozi mu nzego zirebwa n'ubuhinzi muri Afrika baravuga ko ibi bihingwa bitunze umubare munini w'abaturage ku mugabane, kandi ko bagoboka mu gihe cy'iki nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Pierre Claver Nyamuro.
Ni inama mpuzamakungu yerekeye guteza imbere ibiterwa byerera mu kuzimu tuberkire mu Gifaransa, cyane cyane ibirayi n'ibijumbu. Abashakashatsi batandukanye bavuye mu bihugu birenga 20 bya Afrika kugira ngo barabire hamwe ingene ibyo biterwa byotanga intererano ikomeye mu butunzi bw'igihugu hamwe no mu gutunga abanyagihugu. Yatumwe ko n'ishyirahamwe rya Afrika gitaho ibyo biterwa. U Rwanda rwafatiwe ko kuko ruri mu bihugu bya mbere byimbura ibirayi byinshi, akaba ari nabwo rurongoye iryo shyirahamwe. Ikigo cy'igihugu cyitaho uburimyi RAB kivuga ko mu mwaka uheze habonetse umwimbo w'ibirayi urenga itoni umuriyoni umwe ku bijumbo, naho nyene ni nk'uko. Abarimyi b'ibyo biterwa bobo bavuga ko naho bimbura umwimbo mwinshi uhomba kuko atamahinguriro ahagije ahari. Joseph Gafaranga atwara imwe mu makoperative y'abarimyi.
Dufite dutunganya ibijumba kugira ngo bishobore kubikika nibimara kwera abantu be babikoresha na nyuma, ariko ibirayi ibijumba kubera ko bifite amazi menshi ntabwo bihunikika. Turifuza rero ko haba ikoranabuhanga byatuma dushobora kubika ibirayi neza igihe bidahari nko mu kwa 8 mu kwa 9 ari bikeya bya bindi twahunitse bikaba byafasha abanyarwanda. Ubu ikibazo dufite ni imbuto itaragera ku bahinzi benshi.
Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'uburimyi RAB Patrick Karangwa avuga ko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ayo mahinguriro aboneke, ahamagarira abikorera utwabo kuzana imitahe mu burimyi.
Koko intambwe yo guterera cyari ndende kugira ngo umusaruro wangirika udakomeza kwangirika. Nibari garagaza ko by'ukuri umusaruro cyangirika urenga 16% ariko ari ushaka gusanga hari aharenze cyane nko mu nyanya cyangwa ibindi. Twifuza ko twazageza igihe wangirika munsi ya 5%, ukanagira kandi kurushaho kugira uruhare rw'abikorera kurugira kurwongera. Habaho gutanga support yo gutunganya umusaruro, kugira ubwishingizi muhinzi n'ukugira ngo umusaruro urusheho kuboneka, kuko none inganda zihari zidabona umusaruro nabwo birushaho kuba ikibazo, zishobora kuba zagira ikibazo cyo kutabona umusaruro uhagije. Ariko noneho no kurushaho kongera ishoramari rya mu buhinzi, kurushaho kubona inguzanyo zijya mu bahinzi no gutunganya umusaruro w'ubuhinzi.
Yongera koko ubushakashatsi bubandanya gukorwa kugira ngo haboneke ubwoko butanga ibirayi n'ibijumbo byinshi kandi byiza. Yamara ubwo bushakashatsi abarimyi hari igihe bavuga ko bubaha imbuto zitaryoshe.
Iyo ubaze nk'imbuto ya Kirundo n'urugero irera byinshi kuri hektare kandi iraryoshe. Kinigi irera byinshi kuri hektare kandi iraryoshe. Hari izindi rero usanga ari nka za Victoria zitaryoshe cyane. Ahubwo ikibazo tugomba gukemura cyane nuko abantu bagomba gusarura ibirayi byeze neza. Kirayo kibwirwa neza ko cyeze ari uko ukojejeho urutoki ntigikunyuke uruhu ntiruhave rw'inyuma ariko n'abagura ibirayi bakaza batanga amafaranga menshi bakurikije uko ibirayi ari byiza
kugira ngo ubukene bw'imbuto z'ibirayi bugabanuke Charles Bucago icegera cy'umuyobozi mukuru wa RAB yavuze ko hamaze kuba ku bigega birenga ijana byo kubikamwo ibirayi by'imbuto yongera koko hariko harakogwa ubushakashatsi kugira ngo haboneke ifu iva mu bijumbu
muzi yuko politike ku kucuruza ibirayi yavuguruwe uburyo ubu ngubu ibirayi bijyanwa ku makusanyirizo noneho bigashakirwa amasoko ubu ngubu dufite ibigega 110 muri turiya turere tune duhinga ibirayi ikibazo kijyanye n'ifu y'ibijumba ishobora gukoreshwa hakagabanywa ifu y'ingano imwe mu biganiro byatanzwe byagaragaje mu ngero zishoboka yuko iriya fu y'ibijumba ishobora gukoreshwa urundi rugero nuko muri RAB dufite team ikora kuri products zakoreshwa amafu y'ibijumba kigira agaciro n'amafaranga ashobore kuyabona
iyi nama igira 11 iba uko mwaka utashe hafatirwemo kandi ingamba zo kongereza umwimbo w'ivyo bitegwa abo bashakashatsi bemeza ko ari bitegwa bikomeye kuko ari mbombarugo kandi bifasha mu kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
kuri Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje hagati mu makuru yacu kuwa kane w'icyumweru gishize Gaston Sindimo ikegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi amwe na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Pascal Barandagiye batumiye abahagarariye amashyaka ya politike muri icyo gihugu mu nama yarigamije gusuzuma uko bashakira umuti ikibazo cyo kutihanganirana hagati y'abanyapolitike n'abarwanashyaka babo Mukanya gashize mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye na ambassadeur Edouard Bizimana ababaza uko babonye ibyo nama
kumva umushinga ntahe yaserukije kwa president Gaston Sindimwo kumva icyega cy'umukuru w'inama nshinga amateka abantu mukuru umugambwe CNR agatorwasa ukumva umukuru mugambe sende duri ku butegetsi yitwa Evariste Ndayishimiye abo bose badahamagarira abanyepolitike n'abari mu ntwaro yuko bogerageza bagahagarira amahoro bagahagarira imvugo yunga ubumwe ituma abantu badasubiranamo ni ukuvuga ko ikibazo bagitegereye mbona yuko kumbure baguye n'abandi basangiye gutwara igihugu n'abandi basangiye imigambwe kuruta iyo migambwe iri ngaha gusa tubaziza nk'uko yabisabye bagahagarika izo zose bituma abantu basubiranamo bakicara bo yavuze ati ukwezi kuba gikwiye bakicara bakiyumvira hamwe n'abandi bamwe bari muri leta abandi bari mu migambwe iri kumwe na leta n'abari mu migambwe nyene ivuga ibindi byiyumviro sinkundi cyiyumviro bavuga ngo itavuga rumwe na leta haba namba ifise ibindi byiyumviro by'iterambere ijyanye n'ubutegetsi ngira byotuma bose bashyira hamwe kuko bose bava kuvuga mu itora rituje bagomba kuvuga mu itora rituma abarundi babizigira kandi rituma abarundi bizigira amahoro yo riva
kuri ku bwanyu rero murabona ko ubwo butumwa bubaha akizera ko indyane zari zigize iminsi zizoteba zikarangira
ubwo butumwa uko ndabibona nuko bwari hagati nuko buri hagati y'imigambwe kumbure ibiri CNDD FDD na CNL yindi migambwe nayo yiriho kandi bahora tubyumva muri yo CSRF umukuru wa SNDD ashikirije ngira n'izimbiro by'abandi bo bishiramwe kuko bose n'abarundi bipfuza guhiganirwa ubutegetsi kugira amatora yimirije umunsi azoshika aze abantu bose bayizigiye abantu bose batuje abanyagihugu ntibaturature kubera amatora ahubwo bashira umutima hamwe yizera aho batoye amatora.
Ambasadore Bizimana, namwe ubwo butumwa mwabwakiye gute?
Yego, murakoze cyane. Nibaza yuko ahubwo ntangwe gushima yuko je no vuga ko bumvise akamo twabateye hari ikiganiro cyaciye kuri radio nyene turavuga akamaro k'imvugo ihumuriza ngira ngo jembo gayo uko bumvise akamo nabo baravuga bati reka natwe tubishimikire ko jewe byaranezereye cyane kuko buriya yerekana yuko izo mpande zose hari zifise ugushaka yuko abarundi bobana neza boja mu matora batunganye ata guterana igitsure ivyo navyo bifatanye nuko amatora yoca ba neza kandi n'igihugu bivuyemo bakavyemera hanyuma igihugu kigatera kije imbere kuko twarabonye iyo habaye izo ngorane haraba gushamirana hakaba nyene ibintu bitameze neza ku buryo duca dusanga byadusamaje aho gukora ibikorwa biteza imbere igihugu ugasanga twagiye muri ivyo bigafata umwanya kugira ngo dusubire gutora intumbero.
Namwe rero murasaga kizera ko ubwo ruhogara rugiye kurangira?
Jewe ndavyizeye n'ukuri kuko iyo abo bategetsi bose bavuga bati dukeneye amahoro dukeneye ko abantu babana mu mahoro utovyumva sinzi ico yo bayishimikije ego nibaza ko bizokunda.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Gira, mwiriwe neza?
Amahoro cyane. Iki kibazo yari intererano generalistice kuico kigani uno munsi nashikirije mutimbe kugire njyane vyamaziba imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora mu gihugu cacu c'u Burundi gihere tugise tutezane nazo zorya inshuri ya bwa mbere nkoho mbanje gukeza imyifato leta ifise uno munsi yo kumva bati nubwo turiko turajya mu matora nubwo turiko turaterera amatora ubuze amatora afite amafaranga ubuze amatora afite kujya gutora gusa ariko hariho n'ibindi byoza bituma ayo matora agenda neza aho mvuga neza na neza ku kijyanye n'ukundi nashobora gutegurwa mu iteka n'itekana. Rero jewe icyo nashaka kubwa mbere gushikiriza muri Afurika dusome tubizi dusanga tubizi kenshi bikunda gutera ibyonjyane kenshi abari kwigungira koko basanzwe bategeka muri kino gihe canke abashaka guharanira ubwo butegetsi kubera baba bifuza kuronka inyungu kanaka politiki itanga ariko icyo na ikibanza hajya ubwa mbere kenshi iyo amatora y'umukuba ni uko abantu twumva yuko yumvira ari byo bitegereza kubanza kujya imbere. Imigambo yacu mu gihugu cyacu ingorane kwinshi zikunda kuhaba ni uko imbere y'ibindi byose nta byumviro bihaba mu migambwe. Imigambwe myinshi igiye kuraba kumwe yatanguye muri Afurika ukumwe itangura muri kino gihugu cacu ni uko usanga ari imigambwe yatanzwe n'ishavu. Iyindi migambwe nawe ugasanga ihuye kubwirwanya ibanaka. Iyo migambwe rero yageze amatora nta kindi ikora atari kuvuga nabi uyu nawe yagiriza uyu nawe ahana uyu. Rero numva nti icyoza gituma ayiteka n'itekane riba mu gihe cy'amatora imbere cyangwa inyuma y'amatora ubwa mbere na mbere hubanza hagahiga mu byumviro. Nitwebwe dutegereza gufata ibintu mu minwe nitwebwe dutegereza kumva yuko kino gihugu kiba gifashe neza abuziku nawe zikurizera byo kituraje. Rero je
ntabwo
twakuye nta bwicanyi twagirizwa tubijemo twumva yuko ari akaryo kacu ko gukemura ibyo bibazo murakoze cyane.
Murakoze Gira ivyumviro eka bishemeye reka abashingane turi kumwe bagire icyo bavuze ko marashikije ivyumviro byuko imigambwe abanyapolitiki bo bafise ivyumviro bakagwanisha ivyo vyumviro akaba ariyo bashira imbere ivyo bazorangurira abanyagihugu akaba kandi yateya kama abajene ngo baje hamwe n'abanyapolitiki kugira ngo bayage urwaruka nibwo kazoza kejo. Duga ku ijambo ambassadeur Maria Daruzani.
Murakoze ndashimiye umushinga ntahe avuga yuko twokwigisha kuja hamwe kuzigisha kugwanira amahoro ibyo ni byiza. Mu mupira batera umupira ukubise umwereko umuntu aho gutera umupira ni kosha hariho igihano baha uyu muntu no muri politike ni uku abanyamigambwe ntibagwana n'ivyumviro bahiganirwa ubutegetsi bakerekana programme imigambi y'iterambere bagomba kuzokurikiza kugira abanyagihugu bayikurikire ntibagwana rero barahiganwa gusa bagahiganishwa imigambi y'iterambere bafise n'ingene bazoyikora niyo bajana kwiyamamaza amategeko y'amatora rero nkuko umushyantahe arongoye senze yabivuze atabari mu ntwaro haraho kumbure barerega ntibahana ingene bigenda amategeko rero nayahe ahana uwo muntu atanguje umudugararo kuko bavuga yuko badahanwa umushyantahe yabivuze aba umushyantahe rwatse umukuru w'inama nshingamateka ayitegera akanamukuru wa CNL ati abakora ibyo bintu ntibahanwa amategeko rero nayahe nibyo nagomba gusaba yuko ko haje president hakaza assembly hakaza ministre wa interior hakaza n'abakuru b'imigambwe bemeze abanyagihugu bamenye kuko ryokosha hanwa gutya kandi ribaye polisi ntarire guhigikana ngo mbaze ati ikosha ryabaye igihano ni abantu ntibamenya aho igihano ari ico bazokwigenza neza kandi n'abakuru babo bazomenya ko umuntu baroshe agahanwa mu nyuma atazobakurikira mbona yuko rero abakuriza amategeko kumbure hari aho batebye isure leta nibaremeshe ibabwira amategeko akurikizwa amategeko bayarenze bahanwe ariko ntihagire abakingira ikibo bakora amategeko ibyo nibyo bihambaye ahandi mu itora bahiganishwa programme z'iterambere imigambi y'iterambere babwira abanyagihugu mu byerekeye indero mu byerekeye amagara mu byerekeye ubutunzi ati jewe nzobakorera ibimurantora bagwanisha ntibagwanisha programme bahiganishwa programme bose ku gihugu kimwe bipfuza ko tubamo amahoro
yego merekana
atarimo amahoro ntarama kandi nta yandi mahoro azozana
reka na ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku vyiyumviro vyashikirijwe na Giland tugakwije jambo mu kanya gato
yego mbanje kumushimira cyane no ngenda muramutsa ku kandi yavuze neza jewe nibaza ko twahuje kuko nange mvuga nti amatora arahera igihugu kigasigara kikabandanya hanyuma umuntu akaje mu matora avuga ati none jewe ejo ngomba gushikana igihugu hehe ibyo rero ni bya bindi byo kugaruka kuri programme y'imigambwe yavuga bati jewe mfishe ibyiyumviro bishasha nje ku mbona aho bizoshobora gutera kudufasha dutera intambwe imbere hanyuma ikindi kintu yavuze gikomeye cyane nico aba urwaruka nabo nyene murabona niko rugize igice kinini cy'abarundi kandi niyo Burundi bw'ejo nkuko tukunda kubivuga barafise uruhara rwabo kugira ngo nibabe gusa baje nyuma gusa mugabo nabo ijimbiro byabo byumbirizwe kugira ngo nabo bagire icyo baterera hanyuma cyane cyane nibaza ko hariho n'ibindi imigambwe ikwiye kwihutira cyane nibyo kuronderera abo baje nabo urwaruka icyo bokora kuko buriya abantu batagira icyo bakora biyatuma birafite ingaruka mbi ku gihugu kuko baca baba bahitanwa n'impanuka nyinshi ni ukuvuga yuko ikibyo cyose kirabahitana gabuya ati kora ibi kora aya makosha nzoguha ibi
ivyo biri muri vya vyumviro abanyapolitike bushikiriza ukuntu bufasha urwaruka rukava muri ubwo bukene bukava no mu bushomeri
ego cyane hanyuma rero urumva nibaza yuko twese arabanyagihugu arabatwarwa twomenya yuko igihugu ni igihugu amatora ahera igihugu kibandanya umugambo utsinzwe ejo ugatsinda hanyuma igihugu kibandanya tukabona yuko igihugu cacu twogishira imbere y'ibindi byose imbere y'intara kugira ngo ejo abazovuka abuzukuru bacu abana bacu tugire dusigaho tubashikanye.
Nshuti muteze amatwi ijwi ry'Amerika, turabashimira kuba mwagumanye natwe muri amakuru. Twongere tunashimire mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro amaze kugirana nabo bambasaderi bombi. Nongere kandi kubararikira amakuru y'ijwi ry'Amerika ribuze kubageraho mu kanya isamoya n'igice i Kigali n'i Bujumbura. Mukomeze kugira umugoroba mwiza. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma.